Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru makuru makuru yaranze inundu.
Sangwe kadwe n'icuti bakunzi baradio Nzamba agateka kawe murano makuru 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 yaranze inundu biturangije nayo mugira mu yashikirizwe na jewe Karine Dusabe. Abarongoye imigambo itavuga rumwe na leta basabwa gushigikira ibikorwa bya leta bakareka kubisuzugura. Akamo katewe kuri uyu wa kane n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu mwiherero w'iminsi ibiri watunganijwe ku migambwe n'ubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu. Kurikira Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi.
Nk'abanyepolitike mwahora mwibaza ngo ntaco inzego z'igihugu ziriko zirabona, nagira ndababwire ko turiko kivi ahubwo turindiriye imfashanyo y'abenegihugu bose nk'uko ibwirizwa shingiro ibitegereza mu ngingo ya 639 aho ivuga iti umurundi wese ategerezwa guhagararira amatungo y'igihugu. None rero mwese muhamagariwe guhagararira itunga ry'igihugu. Ndasubiye rero kubasaba kuvavanwa n'ingendo yo gusuzugura ibikorwa bya leta ngo muri mu mugambwe utavuga rumwe na leta, kandi leta ari umuvugizi w'abarundi bose mu buzima bwabo.
Imigambo itavuga rumwe na leta ntaco ifite yofatira ko mu gushigikira leta, kuko umugambo uri ku butegetsi washize igihugu mu bibazo bitagira izina. Umwihwezo wa Frederic bamvuga inyumvira kubwo warongoye urunani rw'abatavuga rumwe na leta sefo ahusha ngo umugambwe uri ku butegetsi nturatahura ico ari cyo demokrasi. Kurikira
kuburyo ibyo ariko aravuga biba byerekana mu rundi nyene yiyumvira ingene demokarasi ayumva. Erega tutarumvikana aho ingene tubwirizwa kubana muri iyo demokarasi, kuko biraboneka neza ko uyu mugambo ata kindi ushaka atari kuguma ku butegetsi ku nguvu no kuza baratwaza isaya iyindi migambwe. Niyo ni demokarasi. Hariho demokarasi idahindura ubutegetsi kandi abanyagihugu batabatora kubera ko babakandamiza bakabatwaza igikenye utagize icyo bashaka bakamwica, ugasanga hama imibyimba misi yose, aho hama abantu bafashwe misi yose, hama ibintu byinshi mu gihugu bibi atakindi bigamije atari kuraba ingene bofata abanyagihugu bakabazingamiga muri uwo mugambwe mugabo atanicyo uri kuraba amarira. Imigambwe ni nyinshi yaramaze gufata inzira igenda guhengamira muri CNDD-FDD. Mbega uwo mugambwe bariko baravuga uretse CNL yindi ni iyi yaratsinze amatora ntariko aratwara. Umukuru wa opozisiyo aragira iteka ryiwe nk'umushikiranganji wa mbere kandi akama aboneka ashikiriza ingene abona ibintu. Si ngombwa ngo mubone bimwe, si ngombwa. None iyo CNDD-FDD iriko irakurikiza imigambi yiye? Ni imigambi y'abanyagihugu. Abanyagihugu bayivuze ryari? Bayumviriye ryari? Bayemeye ryari? Kandi batatowe. Icyo ni cyo kibazo. Ingorane zihari ni iyo demokarasi turiko turarondera twoyumvikana ko gute tujyango abarundi bagire agahengwe imbere bakagorewe. Burya babonye ingene abanyagihugu bamerewe uyu munsi ntaso nibumva. Iyo babonye uyu munsi ingene indeni imeze ntaso nibumva. Iyo babonye ingene ubutunzi bumeze ntaso nibumva. Iyo babonye ingene abarundi biruga batondeye igitoro rikarenga ntaso nibumva. Iyo babona ungene ibintu byose biduga ku munsi ntaso nibumva. Cyenda ngira ngo ategere uwo mukuru w'igihugu ategere ingorane dufise tubwirizwa kujya tukavugana ingene turi butware ingene igihugu kiri bugira amahoro. Kuko nushobora kuza ukambwira uti jewe ndafise nguvu icarangaho ndagutegeke ku nguvu, ntibishoboka. Nagira ijambo inda twicare tuganire, kuko twese turi abarundi, igihugu ni cya twese. None wewe ejo bundi waravuze neza uti nta uvuka ari perezida turiga, nta uvuka ari ministre turiga, nta uvuka ari buramatari turi. None iryo shure rihehe?
Urongoye komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura yaraye ahagaritswe mu mabanga kurongora iyo komine. Mu byo yagirizwa harimo isesagurwa ry'amatungo ya komine no kudakurikiza amategeko mu gutanga amasoko. Abanyagihugu muri komine Kanyosha bakaba basaba ko yokurikiranwa n'ubutungane. Ido Nido na Bera Mugisha.
Geneviève Ntahomvukiye yakuwe n'ubushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu kuri uyu wa kabiri. Ugusesagura amatungo ya komine mu bitajanye n'akazi kiwe, guhindagura ivyegeranyo vy'inama ya komine, gutanga mu nzira zitabereye amasoko ajanye n'udukaye tw'imiryango, kunyuruza amafaranga agenewe gutegekaniriza kazoza abakozi hamwe no kubavuza, ni bimwe mu vyakuye mu santeri wa komine Kanyosha nk'uko biri mu rwandiko rw'ubushikiranganje. Amakuru avaho muri komine Kanyosha avuga ko uwo mukenyezi yaheruka guha isoko uwo bakorana kugira ngo akore utwo dutabo tw'imiryango. Ivyo abanyagihugu batashimye kuko babibonyemo ubusuma budasanzwe. Abo banyagihugu basaba ko uwo musitanteri yokurikiranwa n'ubutungane.
Kandi icyo ndasaba ni uko gukora umuntu ntibihagije bimbanye n'ibyo aba yakoze, kuko umuntu yanyuruze amatungo ya Leta nyora samukura umenga baba bamubwiye ngo genda waregeranije warakwije, genda rero wibikemure canke wikoresheje ibyo ushaka. Se mutanteri nk'uyu nimba bishyitse agafata mitonga akugera aho akogwa amatungo aba yakoze, rero zuge tubasaba yuko ubutungane bumukurikirana kugira ngo ashobore kureka ibyo yanyoreje.
Geneviève Ntahomvukiye ni musitanteri wa gatatu akuwo yagirizwa kunyonyeza amatungo ya Leta mu kiringo kitarenze ukwezi.
Dushimira mugenzi wacu Bera Mugisha. Tumira mate mukanya amakuru makuru makuru yaranze ino ndugi turangije arabandanya.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Tukubitire mu gisata cy'ubutunzi. Ubutunzi bw'u Burundi bwifashe neza naho hari abarundi bakenye bishikirizwa n'umushikiranganje w'ikigega cya Leta. Domisiyo ndiyo kubwayo mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru mu gihe ariko ashikiriza ibyaranguwe n'ubushikiranganje arongoye, afatira ku cegeranyo c'ikigo kijejwe ubutunzi FMI cerekana ko Uburundi bwateye intambwe ku rugero rw'ibice bitatu kwijana umuntu agereranije n'ibindi bihugu vya Afrika canke ibya Buraya. Kurikira
ubutunzi bw'Uburundi bwifashe neza kandi ko mucano bwo bahora kenye kandi baracha bavuga gutya na gutya mu butunzi bw'ibifashe neza. Bego ubutunzi bwifata neza cyane, bego ubutunzi bwifata neza cyane, icyo umuntu abanza guhera akabanza kubona buze bwifashe neza, kuko tugereranije n'ibibazo isi yahuye nabyo muri uyu mwaka uheze. Murazi ikiza cya COVID hari ibihugu byinshi ubutunzi bwabo butiyongereye ahubwo bwateye busubira inyuma. Hari ibihugu byari mu Gifaransa mu Bugande bwari ubutunzi bwabo bwiyongereye ubusa ku ijana kirundi, hari aho byiyongereye munsi y'ijana munsi y'ubusa, ariko ngaha mu Burundi ubutunzi bw'iwacu buri hejuru ya gatatu ku ijana. Ibi niko ndavuga, si iby'ubushikiranganje bw'ikigega cya Leta gusa bivuga, nashobora no gusoma mu itangazo ryashikirijwe na FMI muri iyi minsi iheze bivuga ingene ubutunzi mu Burundi bwifashe. Rero dutandukane kungure ingene ubutunzi bw'igihugu bwifashe n'ingene ubutunzi bw'igihugu buba bwifashe, biratandukana. Rero bavuga nti ntawutaza icyizere, kuko n'uyu mwaka naho turiko turahura n'ibindi bibazo turabona neza yuko ubutunzi buzobandanya bwiyongera.
Iyo mvugo y'umushikiranganje w'ikigega cya Leta isa n'iyo gushinyagurira Abarundi mu kuvuga ko badakenye, kuko ubutunzi canke ubukene umuntu abonera mu rugo no mu nda. Ishikirizwa na Andrea Nikugize, umuhinga mu by'ubutunzi akaba yarabaye umuhanuzi mukuru mu by'ubutunzi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, avuga ko atari agaseseshwa rumuri Abarundi barashonje, ariko rero ngo hariho akagwi k'abatunzi abo nabo ngo ni abo birigwa barubaka amagorofa ngo ntawo bafatira, ko avuga ko Abarundi bakenye.
Birababaje kumva abategetsi b'Uburundi bashinyagurira Abarundi ko bateye intambwe mu butunzi, ko Abarundi badakenye, ko mbere n'amashyirahamwe mpuzamakungu abishimangira. Ibyo umushikiranganji w'ubutunzi yavuze ntibitandukanye n'ibyo abandi bategetsi bavuga mbere bamukurira. Icambere nagira mvuge nuko ubutunzi cyangwa ubukene umuntu wese abubonera mu rugo mu rugo iwe, umuntu wese abwumvira mu nda. Sagaseseshwa rumuri Abarundi barakenye, Abarundi barashonje, abarundi bonyene barabivuga baratakamba batakambira ababatwara ngo babafashe. Ariko nivyo, hari habadashonje, hari habatunze, nabo bose bubaka amagorofa, nabo bose bafise amamodoka menshi, eka nabo bose bafise ibifungurwa vyinshi mbere bakanabisesa. Ariko abo si benshi, ni mparugwa. None twoca tuvuga ko abarundi miliyoni 12 batunze.
Yari Andrea Nikwigize, umuhinga mu by'ubutunzi, akaba yarabaye umuhanuzi mukuru mu by'ubutunzi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Mu gisagara cya Bujumbura naho imyidogo ni yose ku badandaza bakorera mu isoko yo kwijabe muri zone Bwiza, komine Mukaza. Iyo myidogo ikaba ituruka ku mafaranga ariko barakwa ari hagati y'ibihumbi 200 n'ibihumbi 300, avugwa ko ari ayo guhemba abafundi. Iruhande yaho abo badandaza isoko icugurugwa bari batanze umwe wese amahera arenga 600, babona ko ari ubusuma burengeje. Ni nkuru ya mugenzi wacu Pierre Gahungu.
Amakuru uruganda rwa Radio Inzamba rukura muri bamwe mu badandaza bakorera muri iyo soko yo kwijabe atumenyesha ko uwari afite ikibanza iyo soko icugurugwa yatanze amafaranga 690,000. Ayo mafaranga nk'uko ayo makuru abivuga ngo yari ayo guhemba ishyirahamwe ryayubatse. Ubu naho kuva ku igenekerezo rya 8 za kuno kwezi bariko bakwa amafaranga ari hagati y'200,000 n'300,000, avugwa ko ari ayo guhemba abandi bafundi. Abo badandaza bakabona ko ari ubusuma bweruye.
Ayo mafaranga bariko baraka ni umurengero, ni ukudutsa amaboko, ni ukudutsa amaboko kubera ko ivyo bibanza uko binganangana n'akabanza kadakwiye n'imetero, ibidandazwa birimo ntiwicara uhagarara uja ahantu ukegamira gusa. Ni ukuvuga yuko baca bagomba ngo dusangire umwe wese batangire 100,110 arenga uwo muryango ngo basakare. Aho onye imbere y'umuntu uretse ko bafatanya n'uwundi nta n'igice kibanza gihaje, nta n'imisumari 3-4 ihaja. Ni ukuvuga yuko nta kuntu umuntu umwe yashobora gutanga 100,000 kandi ari igikorwa ubona ko kirakorwa n'300,000 canke 400,000 kuri uwo muntu, mugabo agacabanga 100,000. Ni ubusuma bweruye, mugabo ubu ngo ntidusubire dusanga ayandi mafaranga kandi bitari mu masezerano y'ingere umuntu yari afite ikibanza. None rero dusabye inama hano kwa Jambo ya komine Mukaza, dusabye abarongoye isoko bahagarika ivyo bintu, boye gusahura, boye kwiba.
Kubera iyo myidogo, uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe rwarondeye kuri telefone musitanteri wa komine Mukaza co kimwe n'abarongoye iyo soko yo kwijabe kugira batange umuco kuri iyo myidogo yose yabo badandaza, akaba tutarashobora kubaronka.
Dushimire mugenzi wacu Pierre Gahungu. Ni na hano rero duciye dusozera ano makuru yaranze inondwi turangije. Shimire mwebwe mwese mwayateze yompi, Karine Dusabe nije mwari kumwe kuri mikro, abandabasezeye naho ubutaha.